Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mwaramutse neza, ikaze mu biganiro byacu, ni kumwe na Oriane Tangishaka.
I want to thank you once again and especially happy to witness signing ceremony and commitment on many bilateral agreements between China and Rwanda.
Uyu ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda igihe yakira mugenzi w'u Bushinwa Xi Jinping I Kigali mu Rwanda. Yamushimiye ku masezerano yo gukorana bapfunditse hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urugendo rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi mu Rwanda, hamwe niyerekeye impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano muri ako karere kubera gufungwa n'izivugwa hirya no hino ku isi, twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriye kandi tugiye kuyashyikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriente yahere kuyavuga ha muri Leta Zunze z'Amerika. Perezida wa Leta Zunze z'Amerika Donald Trump yaratangaje ku munsi wa mbere jo kwatacyo yahebeye Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya mu mbonano bagiranye mu ndwi iheze I Helsinki muri Finland. Ariko ibyo bavuganye ari babiri mu mwiherero gushika ubu biracagizwa ibanga. Trump mu butumwa yashikirije akoresheje urubuga rwiwe rwa Twitter yavuze ko baganiriye kuri kazoza karimo inyungu ku bihugu bibiri, ariko avuga ko anegura ibinyamakuru kuba bishikiriza ibinyoma mu kuvuga nabi umubonano wiwe na Putin. Perezida Trump na Putin babonanye amaso mu yandi mu kiringo kirenga amasaha abiri bari kumwe n'ubasobanurira. Trump aremeza ko bavuganye ku kibazo birimwo ukwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri 2016, guhagarika iterabwoba ku isi, umutekano w'igihugu cya Israeli hamwe n'ibindi. Ariko idonido y'ibyo bemeranije ntibiraje habona gushiku. Muri indwi abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamenyesha ko batekanye gutangaza ko Ebola yarangiye mu gihugu. Hari haheze indwi zirenga zitanu habonetse uwundi muntu yagaragaje ibimenyetso by'uko yanduye. Mu gihe atawundi yo muntu yanduye yo kwibonekeza, mushikiranganje ajejwe magara y'abantu muri icyo gihugu atekanya gutangaza ku munsi wa gatatu ejo ko igihugu kitakirangwamwo Ebola. Mwomenya ko abantu bashika kuri 32 aribo bahitanywe n'icyo kiza mu buraruko bushira uburengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi 21 bari baranduye barashoboye kurusimba. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Amnesty International riranebagura igihugu cya Kenya cyasenyuye ejo ku munsi wa mbere amazu y'abantu kugira bacemwo ibarabara, basiga abanyagihugu mu kangaratete batagira aho bakika umusaya. Ayo mazu yahitwa Kibera mu micungararo y'umurwa mukuru Nairobi yabamwo abanyagihugu barenga 400,000, ari kamwe yacishijwemwo amabaraba ibarabara rishasha kugira imodoka zabaye umurengera ku murwa mukuru Nairobi zishobore kuronka ahandi zica. Amnesty International rivuga ko abantu bashika ku 30,000 aribo bagiye kubura aho barara. Ibikorwa byo kubaka iyo barabara byari byatanguye mu mwaka wa 2016, ariko abanyagihugu barabirwanije bitwara ku bucamanza. Ariko mu mwaka uheze sentare yemeje ko iryo barabara rikwiye gucibwa ku nyungu z'igihugu, abanyagihugu babona gutsindwa. Muri Canada naho igipolisi mu gisagara cya Toronto kimenyesha ko umugabo yitwaje inkoho ntoya ngendanwa Kumusi w'Imana yarashe mu ibarabara ricamwe abantu benshi yica abakobwa babiri akomeretsa abandi bantu 13 abategetsi muri Canada bavuga ko uwo mugizi wa nabi azwi ku izina rya Faisal Hussein w'imyaka 29 aba muri ico gisagara cya Toronto nyene nawe nyene yafiriye muri ico gitero ariko ntibiramenyekana nimba yarishe canke yarashwe n'abapolisi ubwo bwicanyi bukurikiye ubundi bwabaye haraheze amezi 3 aho umushoferi yatumbereje imodokari yiwe mu kayira k'abantu bagenda n'amaguru aho nyene Toronto yica abantu bashika ku 10 Ubutungane muri Shiri butangaza ko buriko buratohoza ku byaha 36 bifatiye ku gitsina byagirizwa abakozi ba Ekleziya Katolika. Ubutungane bwashikirije ejo ku munsi wa mbere kwayo matohoza ari mu zindi raporo 44 z'ibyaha bifatiye ku gitsina byagirizwa abakozi ba Ekleziya Katolika 158 byakozwe kuva mu mwaka w'2000 mu ntango z'uku kwezi umupadiri amenyekanye cyane muri Shiri yarahagaritswe yagirizwa ibyaha nk'ibyo byo gufata abakenyezi ku nguvu Papa Francisco yaremeye mu ntango z'uyu mwaka ko yakosheje bikomeye mu gusuzugura ibyaha bifatiye ku gitsina byagirijwe abakozi ba Ekleziya Katolika muri ico gihugu ca Shiri avuga ko yamaramajwe n'ivyabaye mu kwezi guheze papa niho yahamagaza abepiskopi 34 bo muri ico gihugu ca Shiri i Roma mu Butaliyano aho baciye bashikiriza ko batanze imihoho muri ayo mabanga kubw'ibyo byagirije ariko gushika ubu 5 muri bo nibo bamaze kwemererwa na papa gutanga imihoho
kurakoze ya Louise ku makuru bavugwa hirya no hino ku isi udushikirije Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda igihugu cy'u Buhindi caraye gisinyanye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda amasezerano 8 yo gukorana mu nzego zitandukanye aho hari mu rugendo na Narendra Modi umushikiranganji wa mbere w'u Buhindi yagira mu Rwanda mu gihe cy'iminsi 2 ayo masezerano hagamije kwihutisha iterambere ku bihugu byombi inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Aya masezerano y'ubufatanye yashyizweho imikono ku bihugu byombi kwa 8 arimo amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere cyane cyahari inganda na yandi muri aya masezerano yashyizweho imikono ku bihugu by'u Rwanda n'igihugu cy'u Buhindi amasezerano arebana n'ikoranabuhanga mu buhinzi ahagaze ku gaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika ni nacyo kimwe n'amasezerano yo guteza imbere cyane cyahari inganda nayo ahagaze ku gaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye iby'aya masezerano ndetse n'imibano y'ibihugu byombi isanzweho avuga ko yabanje kugirana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe w'u Buhinde kandi byiza ku mibanire y'ibihugu byombi ku karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga Perezida Kagame yavuze ko ibihugu byombi hari byinshi bihuriyeho birimo nko guteza imbere abaturage babyo
Our two countries share similar ambitions
Ibihugu byacu ko ari bibiri bisangiye intego zisa z'uburumbuke n'imibereho myiza y'abaturage bacu. Dushima inkunga y'Ubuhinde ku murongo w'iterambere ry'u Rwanda. Amasezerano yasinywe uyu munsi azafasha mu mikoranire irenzeho mu nzego z'ibanze. Twiteze kwakira uhagarariye Ubuhinde uzaba ufite icyicaro i Kigali kandi ibi bizongera ingufu ku mibanire isanzwe y'ibihugu byombi. Perezida Kagame mu ijambo rye yashimye Narendra Modi Minisitiri w'Intebe w'u Buhinde ku mpano y'inka 200 yatanze muri gahunda ya Gira inka Munyarwanda imwe muri gahunda zifatwa nka nkingi ya mwamba mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda
Finally, Prime Minister, on behalf of the people of Rwanda, I want to thank you
Minisitiri w'Intebe mu izina ry'abaturage b'u Rwanda ndashaka kugushimira ku bw'impano yawe nziza kuri gahunda ya Gira inka kimwe mu bice binini mu iterambere ry'igihugu nzaguherekeza ejo mu karere ka Bugesera aho uzaba ugiye gutanga izo mpano kandi uzareba iby'abanyarwanda bari gukora mu kwiteza imbere ndetse n'igihugu Narendra Modi yashimye u Rwanda ku rugwiro bamwakirije anashima iterambere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'igihe gishize jenoside yakorewe abatutsi baye Ministre Modina warasanga ya masezerano y'ubufatanye ku bihugu byombi azarushaho kwihutisha iterambere. Yashimangiye ko nk'uko igihugu cye cyagiye kigira uruhare mu iterambere ry'u Rwanda ari nako bizakomeza mu gihe kizaza. Ni kimwe mu byo dushyize imbere kuba Ubuhinde bwarabaye umufatanyabikorwa wizewe mu Rwanda mu iterambere ry'ubukungu no mu rugendo rw'iterambere mpuzamahanga. Tuzakomeza kugira uruhare no mu iterambere ry'u Rwanda ry'ahazaza nk'uko bisanzwe. Nk'uko n'umubare munini w'Abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde nawe aravuga ko igihugu cye ariko kimeze kandi ko hari byinshi bizafasha Ubuhinde bikomotse ku Rwanda.
India itself is predominantly an agricultural country.
Ubuhinde ubwabwo igice kinini gikora ubuhinzi kandi abaturage bacu benshi baba mu byaro. Kubw'iyo mpamvu nishimiye kungukira ku bunararibonye bw'u Rwanda muri urwo rwego no ku byo Perezida Kagame yahereyeho mu guteza imbere ubuzima bw'abaturage. Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi aje mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi mu gihe cy'iminsi ibiri abisikana na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe wari mu Rwanda mu ruzinduko nkuru. Biteganijwe ko kuri uyu wa kabiri azasura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ari kumwe na mugenzi we Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi Bwana Modi azerekeza mu karere ka Bugesera gutanga inka 200 muri gahunda ya Girinka nk'impano Minisitiri w'Ubuhinde yabageneye. Binateganijwe ko azahura n'abashoramari b'Abahinde baba mu Rwanda. Ubuhinde busanzwe bufatanya n'u Rwanda mu bikorwa by'ikoranabuhanga, uburezi, ubuhinzi, ubuvuzi n'ibindi. Kuba rero ibihugu bikomeye by'Ubuhinde n'Ubushinwa tutibagiwe na Mozambique mu cyumweru gishize bigaragaje ko byiteguye gukomeza gutsimbataza imibanire n'u Rwanda, biratanga icyizere mu iterambere ku gihugu nk'u Rwanda gito gikenye kandi kidakora ku nyanja. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. U Rwanda n'Ubushinwa byaraye bifunditse amasezerano 15 yo gukorana. Ni nyuma y'urugendo rwa Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe nyene yagize muri icyo gihugu. Ayo masezerano ari mu rwego rw'ubucuruzi, ingendo zo mu kirere, urwego rw'amagara y'abantu no kwimba ubutaka bw'agaciro. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Mu gitondo cyo kuri uwa mbere, Perezida w'Ubushinwa na Perezida w'u Rwanda basinye amasezerano yagiye ashyirwa mu mukono na ba minisitiri ba buri gihugu bitewe n'ubwoko bw'amasezerano. Muri aya masezerano hagaragayemo yo gukomeza gushyigikira ibikorwa byari bisanzwe byaratewe inkunga n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'amasezerano y'inguzanyo zizashorwa mu bikorwa by'amajyambere. Minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u Rwanda yasinye amasezerano n'Ubushinwa yo kwagura ibitaro bya Masaka byari bisanzwe byarubatswe ku nkunga y'Ubushinwa. Ubushinwa kandi bwasinye amasezerano y'inguzanyo azafasha u Rwanda mu kubaka umuhanda ugana ku kibuga cy'indege cya Bugesera n'umuhanda Huye Kibeho. Mu minsi imbere kandi indege ya Rwandair izatangira kujya yerekeza Gwanju, ingendo zishobora kuzatangira mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Abakuru b'ibihugu byombi bishimiye intambwe umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa wateye nyuma y'imyaka wari umaze. Perezida Kagame yashimye Perezida w'Ubushinwa ndetse asaba ko ubufatanye hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda byazakura bikagera no kuri Afurika yose.
I want to thank you once again and looking forward to more cooperation.
Aragira ati, nongeye kugushimira by'umwihariko, nishimiye no kuba niboneye isinywa ndetse no kwiyemeza amasezerano duhuriyeho hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda. Ndizera ko tuzagira n'ubundi bufatanye kandi tugashimangira ubucuti mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'ibihugu byombi. Ndizera ko tuzakomeza gufatanya bitari hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda, ahubwo ari ubufatanye bugera no kuri Afurika yose. Perezida w'Ubushinwa nawe yishimiye urugendo yakoreye mu Rwanda, avuga ko arirwo rugendo rwa mbere akoreye mu mahanga kuva yakongera gutorerwa kuyobora Ubushinwa.
This is my first overseas visit after my re-election.
Ni rwo rugendo rwa mbere nkore mu mahanga kuva nakongera gutorerwa kuyobora Ubushinwa. U Rwanda ni igice gikomeye cy'uru rugendo rwanjye ku mugabane wa Afurika, kuko ni nabwo bwa mbere Perezida w'Ubushinwa agendereye u Rwanda. Nashoboye kwibonera igihugu gitera imbere, abaturage bacyo bafite umutekano kandi babanye neza. Perezida w'Ubushinwa yavuze ijambo rye mu rurimi rw'Igishinwa uyu mwumvaga ni umusemuzi we. Umubano w'Ubushinwa n'u Rwanda wishimiwe kandi n'abantu cyane cyane bakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa, kuko basanga hari byinshi bagiye kunguka.
Ikibazo gikomeye cyane ikibazo cy'ururimi, ariko iyo byabashije mwabashije kumvikana rwose agusobanurira byinshi cyane ku buryo nawe hari ibyo ugenda umwungukiraho, yaba ku bucuruzi bwawe, yaba no kuvuga ati wenda hari ubwo nkurikije nkuko nkawe we ugasanga wenda afata nk'ifaranga rimwe idolari rimwe n'agasanga n'amafaranga atandatu yawe ugasanga afata nk'amafaranga make cyane ariko ibintu byo bikagenda ugasanga akwigishije nubwo bwenge uvuga ati wicungira ku mafaranga nkuko kurindira ngo uzunguka amafaranga me nkuko amafaranga makeya ibintu bigende uhora uhungukira ibintu byinshi
kugeza ubu bucuruzi hagati y'Ubushinwa n'u Rwanda bugaragarira cyane ku ruhande rw'Ubushinwa aho usanga abacuruzi benshi b'Abanyarwanda baragannye inzira y'Ubushinwa bakura ibicuruzwa binyuranye cyane cyane imyenda n'ibyifashishwa mu bwubatsi ku ruhande rw'u Rwanda nta bintu byinshi rufite rucuruza mu Bushinwa cyakora hari abacuruzi batangiye kohereza ikawa n'icyayi hari n'abohereza y'ibikomoka ku matungo nk'impu ndetse n'abatangiye gushora amabuye y'agaciro n'ubwa mbere mukuru w'Ubushinwa agira uruzinduko mu Rwanda n'ubwo ibihugu byombi byemeza kumubana wabyo usaga imyaka 40 urugendo rwa Perezida w'Ubushinwa rwashojwe kuri uyu wa mbere aho mbere yuko ahaguruka mu Rwanda yabanje kusura urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi ahashyinguwe abasaga 150 Perezida w'Ubushinwa ubwo yageraga ku Gisozi yanditse amagambo mu gitabo cy'abashyitsi agira ati mufate amateka nk'indorerwamo mukunda amahoro nunamiye abazize Jenoside Perezida w'Ubushinwa avuye mu Rwanda yerekeza mu gihugu cy'Afurika y'Epfo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta kuri iyo nkuru tuve mu Rwanda tuje muri Kenya umuryango wa Afurika y'ubuseruko urashobora gutera imbere nk'iyindi miryango yo mu bihugu bya Aziya n'Iburaya hamwe indongozi abagwizatunga n'abikorera utwabo bushira ingufu hamwe mu migambi y'iterambere Ibyo byashikirijwe na Librand Mukeko umunyamabanga mukuru w'uyu muryango mu nama igira gatanu y'abari mu gisata cy'abikorera utwabo n'amashyirahamwe yigenga akorera I Nairobi inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
Muri nama y'iminsi ibiri abayitavye bazorabira hamwe imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu bo mu karere n'inyungu bakura mu bwiyunge bw'ibihugu byabo uhereye ku gutembera mu bihugu bigize uwo muryango wa EAC bitagoranye ukwiga ukwivuza guhanahana ibicuruzwa hamwe no gushora imari mu bitegurwa byose mugabo Liberamfu Mukeko umunyamabanga mukuru wa EAC yemeza ko abantu aribwo butunzi nyamukuru umuryango aramutwe ufite
itunga dufise biragaze ku bantu dufise muri ishyirahamwe ryacu dufise abantu hafi miliyoni 170 urabona rero abantu bamara itunga no mu muryango abantu bamara itunga rero ifise abantu miliyoni 170 abantu n'abantu usanga bagura ibintu muri abo bantu hari abantu benshi bakiri batoyi usanga baciga ibintu bagifise n'umutwe wo kwiga no kwevanta no kuzana ibintu bishasha ubwo nibwo butunzi biri mu bintu dutunze cyane rwose hamuri yasi nabyo wanashima urabye n'andi mashyirahamwe yahijya nino cyane cyane nk'ay'Uburaya cyangwa muri Amerika usanga baza kuganira natwege batubaza ukuntu nabone boza bakagurisha ibintu kuri teritwari yacu kuko bazi ko dufite abantu benshi cyane rwose kuko barabona potensiyeli y'abantu dufite
Liliane Wantege yaje ava mu ihuriro ry'imiryango nyarwanda hatari ya leta asanga mvumukeka avuga ukuri
cyane rwose abaturage n'ubutunzi dufite cyane muri uyu muryango kuko se neza umuturage aramutse atari mu byo ukora waba ubikorera ndetse nyuma ya byose
kugira ngo umuturage atere imbere koko umunyamabanga mukuru wa EAC avuga ko abakorera mu isata bitandukanye bategerezwa gushyira ingufu hamwe
uko turi ibihugu byinshi turi kumwe dufite isoko rinini cyane rwose ni isoko ry'abantu miliyoni 170 ufashe nk'Uburundi bwonyine ni miliyoni 10 cyo kimwe n'u Rwanda ariko rero iyo twese turi hamwe urumva tuje tugira abantu benshi cyane rwose ufashe n'itunga ry'ibihugu ama ressources naturelles dufite muri ibihugu ni menshi cyane rwose ku buryo ishyirahamwe ry'iwacu rigize miliyoni 2 n'igice hafi z'ibirometero kwadrat rufite teritwari nini cyane rwose n'uno munsi uravye kutungana n'umunsi turarenza inusu ya Union Européenne rero dusanga nini cyane rwose dufite isoko rinini dukoze neza turabona yuko natwe twakora nk'ibindi bihugu muri Aziya usanga baragwanije ubukene imyaka 10-30 aho rero niho twese abategetsi b'iwacu natwe zo muri komunote twama twize yuko dushobora gukora ibintu n'ingoga tumaze imyaka 30, 40, 50, 60 usanga twama turi inyuma usanga sekiteri tuje turi inyuma usanga abantu bacu bahanzwe n'ingorane zimwe twese ubunye tuvuga duti hagize ko gihinduka
imbere yuko gihinduka ariko hari ivyo mvumukeko yishimira ubu
turabona yuko mu bihugu byose abantu barakuye inyuma hariho n'ibihugu byinshi cyane rwose usanga hari habuze akazi ata ama entreprise menshi aza ariko aya mbere yahaje dufashe nk'ubu n'u Rwanda ama sosiyete manini manini cyane gose ari muri Kenya no muri Tanzania cyane cyane muri Kenya no mu Buganda ubunye yaraje arugurura muri bihugu bibiri niho mubona nka zigeza amabanki manini manini nka DTB nka KCB bajya bose baje ari nuko turi mu ishyirahamwe rimwe kuko biborohera kuva mu bihugu barimo bya Tanzania bya Kenya bakaza mu Rwanda no mu Burundi bagatangura mu kuza muri ibyo bihugu barayakaza abantu benshi cyane gose.
Ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ntibyaserukiwe ku rwego rw'ibindi. Na Sudani y'Epfo yinjiye ubwa nyuma muri uwo muryango yarungitse intumwa nyinshi kubirusha. Mu gihe u Burundi atanumwa n'imwe bwarungitse, u Rwanda rwo rwaserukiwe n'umukenyezi umwe Rudende. Uwantegabona ko igihugu kiba cyaserukiwe naho ari Kinege.
Kuba mpande u Rwanda rwaserukiwe ntacyo bitwaye, cyane cyane hagambiriwe guha ingufu cyane private sector na civil society. Rero turahari kuba mpari, ntabwo u Rwanda nyine rurahari nahageze ubwo butumwa n'uri nanjye ndabujyana kandi buragera aho bugera ku baturage nka civil society. Turabegereye cyane ubwo butumwa nabujyana, nibaza ko kuba naje u Rwanda rurahagarariwe.
Ikiganiro cy'Ibanki ya Afurika igihe cy'iterambere BAD giheruka gusohoka cyerekana ko umuryango wa Afurika w'ubuseruko EAC ari uwa mbere umaze gutera imbere kurusha iyindi yose ku mugabane wa Afurika mu bijyanye n'imigambi y'ubwiyunge, icyo bita la communauté la plus intégrée mu rurimi rw'Igifaransa. Eroje Urika neza, Nairobi, ijwi rya Amerika.
Tuvi Nairobi tuje muri Congo. Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano zibafunga iyo baremye isoko rya Sebele muri teritwari ya Fizi, bazira ko baremye isoko badafise uruhusha rwo gusohoka inkambi. Nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Izi mpunzi z'Abarundi ziba muri inkambi y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzego zishinzwe umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikorera ahitwa Isebere, zigenda zibafunga no kubambura amafaranga iyo baremye isoko yo kuwa kabiri iri ahitwa Isebere badafite uruhusha rwo gusohoka inkambi. Kubw'Imana Vena aba muri inkambi y'Umurongwe aragaruka kuri ibi bibazo bagenda bahura nabyo.
Ugiye mu isoko ugiye gusoma utuntu ugiye guhaha cyangwa gusoma, barakufata bakakwicarika bakakubaza urumukiza n'ibikoresho yani karangamuntu yawe ibitamburije ubyeretse werekanye badge cyangwa kabereka kuri mu refuge, barakwicarika baheza kukwicarika bakakunyaga amafaranga utwo wasumye ibishimbo biharage ubududu ubwo bakagufunga bagusanga mu isoko bumvise uvuga ikirundi bakabwira icara hajye wamara kwicara bakakunyaga amafaranga ufise byose bakabikwaka asigaye mbere yo gufunga bakagufunga. Ejo bundi barabafunze misore ya kuri internet baje gufungurwa n'abantu ba senere ngaha. Ibyo bigacha bituma umengo tuzopfira ngaha bikaneka kumbe ntago turi impunzi ahubwo umengo turi abantu b'imbohe.
Shimimana Limwe n'umucuruzi w'indagara avuga yuko atari mu isoko y'Isebere yonyine inzego zishinzwe umutekano zihohotera impunzi z'Abarundi, ahubwo n'impunzi zazijya kurangura indagara ku kiyaga cya Tanganyika hari abashinzwe umutekano bazambura amafaranga.
Twavuye nka turagenda turashikayo indagara turarorera ibipewa bizizane, niho nyamusoda yacaza araduhamagara aratubaza ati mwebwe muri Abarundi cyangwa muri Abakongomani, wewe turi Abarundi zane bitambulisho tumwereka bwa bukarata baduha. Nta n'umwe afite uburenganzira umurefije yuko yosohoka inkambi akazino cyahubwo kimuzana amahera gusa tugize ati wewe nta mara dufise daho muratanga amahera ayimare turicara ngaho. Agize ati ugiye ndabajyana hehe kubafungiyo ya adukoranije adutwaye. Agize ati nimubanze mwinjire mwinzu kuko ariho kandi kazi ku bwaje ratwinjizaho. Agize ati kira muntu nimuzane amahera. Tugize ati wewe nta mara dufise asizo ndagara mara muziye kuzirangura cy'amahera mufise kwanza ari mwebwe mu nkambi muriko muraronka amadolari mwebwe simurapokera mukabahinja bakabaha amadolari simuzana ayo mahera kuko je nari ndayafise mu maboko cyara yanyaka.
Umugizi impunzi z'Abarundi zigaragaza yuko ziteye impungenge n'ubyo zicyara zihotegwa n'inzego zishinzwe umutekano iyo zaremye isoko y'Isebere zidafite uruhusha ruzemerera gusohoka inkambi. Zinavuga kandi yuko bitazorohera kubona impusha zitangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi.
Ngiye mu isoko y'Isebere wogira iyo fomo wogira iyo karata wumvise gusa kuvuga ikirundi bavuga yuko ngo ikintu bashaka ngo ari urukaratasi rwanditswe na sene ko ari rwo rukwiye kugendanwa ku muntu agiye Isebere. Seneri nayo ngaha ashobora gutonda mu yinga ntitonde urazi isoko kwirema minsi yose cyangwa rimwe mu yinga. Rero kurindira urukaratasi ruvuye kuri seneri kugira uruze kure mu isoko urumva ko kiba ari kibazo kandi ubwo ukaratazi ntabarutanga kuri gusa
kabambale numukozi ushinzwe gukingira impunzi zo muri inkambi avuga yuko bakomeje gukangurira abasirikare n'abashinzwe iperereza koresha ibikorwa byose byo gufunga impunzi zaremye isoko y'isebere kuko ari impamvu babona zo gutanga ku mpunzi zose zizazireme isoko kandi ari ntanu rusha ruza rutangwa ahantu hatarengeje ibirometero 20 kwagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera isebere kuri iki kibazo cy'impunzi zihohoterwa zaremye isoko ntibyadushobokera mumenya yuko nubwo izi mpunzi zigenda zihohoterwa zagiye hanze y'inkambi ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi hase gifuza yuko ibikorwa by'inyubako z'amasoko ibitaro ndetse n'amashuri abaturage b'abakongomani babisangira n'impunzi z'abarundi ziri murongo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika imurongo mu ntara kivuye amajyepfo
arakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku ngingo nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Umushikiranganji ajeje umigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko kugena abategetsi b'igihugu cya Iran bishura ku myerekano mu gihugu byerekana ko bafise ubwoba Pompeo avuga ko abantu 2,000 bafunzwe mu buryo budaciye mu mategeko abatari bake nabo bakicwa nguko vyibonekeje mu myerekano y'ukuyamiriza ibitambara abapfasoni b'abayisilamu bambara mu mutwe abategetsi b'igihugu cya Iran babonywe batewe ubwoba bikomeye n'abapfasoni wa muri icyo gihugu bariko basaba uburenganzira bwabo ibiherutse kuba biremeza ibyo bintu televiziyo ya leta yerekanye amasanamu ya video y'umwigeme ariko asambishwa n'umuntu akorera leta ya Iran uwo mwigeme abonwa ariko yemera ko yarenze ku migenzo n'imiziro y'igihugu kubera yashize amasanamu yiwe ariko aratamba ku kibanza ngurukana bumenyi cya Instagram abafasoni batari bake barahagaritswe mu mezi make yarangiye kubera bagize imyerekano mu mahoro y'ukwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe umwe muri bo Shaparak Shajarizade avuga ko yaciriwe umunyororo w'imyaka 20 muri video yashizwe kuri internet ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi yatangaje ko yavuye muri Iran ahunga akarenganyo nkako Umuburanira Nasrin Sotoudeh yamuserukiye n'abandi bagize imyerekano mu mahoro ikwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe yavuze ko ihagarikwa ry'abapfasoni batambaye ibyo bitambara ari uguhonyanga agateka kabo mu kwezi kwa gatandatu wenyine ubwiwe yarahagaritswe ajanwa mu ibohero rya Evin gupfungwa imyaka 5 ku byaha bitatangajwe igihe yahagarikwa ubundi mupfasoni akomeye ku bijyanye no guharanira agateka ka muntu akongera akaba ari n'umuntu yanonose amategeko Zainab Taheri nawe nyene yaratawe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu aho yagirijwe ibyaha itagira ishingiro nko gukwiragiza ibihuha bihungabanye umutekano w'igihugu ivyo kubera yatangaje ko uwo aburanira yishwe mu buryo bwihutishijwe adaciriwe urubanza rwiza abapfasoni bo mu gihugu cya Iran bariko bishura ku bunyamaswa bwa leta n'ubutwari berekanye mu kiringo cy'imyaka itari mike akarorero mu ntumbero yo gushyigikira umwigeme yahagaritswe agasambishwa n'abategetsi ba leta Iran kubera yerekanye amasanamu yiwe ariko aratamba abapfasoni batari bake baranditse ubutumwa bwiyamiriza kugene yafashwe canke bashira amasanamu ya video yabo bariko baratamba n'ikivugo ko gutamba atari icyaha Nguko umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabitangaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya kuvugira zidahengeshanya abanyagihugu bo muri Iran avuga ko intwaro y'igihugu cya Iran itegerezwa guhindura ukugena ifata abanyagihugu bayo kwitegerezwa gukingira uburenganzira bw'abanya Iran bose
Ijyo ryari jambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Turabashimiye ko namwaduteze amatwi, turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma muri studio y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.